Yaga mukenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yaga mukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yaga mukenyezi.
Turi kwigenekerezo rya 16 ruheshi umwaka w'2020 ikiganiro ni yaga mukenyezi ishuru na nigwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jewe nyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba fatikanije na Olivier Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivier.
Amahoro neza Josine, mbonereho akajyugo kubwira bariko baratwumviriza ko muri kino kiganiro cacu tuza kuyaga kubijanye n'ukungena ubuzima bw'abakenyezi bwifashe mu makambi y'impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Tanzania, aha tukaza kuganira n'abakenyezi bari mu ikambi ya Nyarugusu.
Ego cane Olivia, ndakunganire menyesha abariko baratwumviriza ko muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe kandi n'icegera c'umukuru w'unani CBDH Vika ruharanira agateka k'impo nzi Leopold Sharangabo hamwe n'umushingwa manza Jean-Jacques Bigirimana. Mwinga bw'ijuma naho turi kumwe na Innocent Kubwimana.
Mu nkundire twumvirize kano karirimbo hama tubandanye na kino kiganiro cacu yaga mukenyezi.
Narabonye bitari bike Vino vince vite u goma E cucqua vanno a zero butta Vazira carengaño
Kuva mu mwaka w'2015 mu gihe cyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, abantu atari bake barahungiye mu bihugu bitandukanye na cyane cyane mu bihugu byo muri aka karere. Igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'abarundi zababa 163, izo zikaba ziri mu makambi atatu ariyo Nyarugusu, Mutenderi na Nduta.
Kuva izo mpunzi zihungiye muri ico gihugu cya Tanzania zarahuye n'ibibazo bitari bike. Bimwe muri byo harimo nko kugarirwa amasoko, kunyuruzwa, kugirirwa iterabwoba n'ibindi.
Ego Josine, muri ibyo harimo kandi gufatwa ku nguvu kw'abakenyezi na cyane cyane igihe baba basohotse hanze kuja kurondera udukwi two guteka imfungurwa baronswa na HCR.
Olivia ukiraho nyene, hari abafasoni bamwe bamwe twaganiriye bari muri iyo kambi y'Inyarugusu. Reka tubabaze batwibwirire ingorane bahura nazo muri iyo kambi.
Sekane ni kona ne tohora tohora ni kona tsukene tsukane no kono sokara no tsukane chal tohora mona kitse na kongo asaho kitange ati asha ti ngora ne tasanga birakoye nyambari no duki ukitango cha kusanya utandate abakemo mucha muhuri yaya bachaba barakwica chanwe bakakuvuna kura nabakite ngo bakite kura butko bate bakita batandate inyuma y'inkambi bakaca bakira ingorane bakagira ingorane rero benshi tukaca tukira ubwoba bigatuma baguma mu nkambi baguma bugaranwe ubukene bugaca bubikirenga.
Twebwe nk'abakenyezi ingorane duhura nazo nga mu makambi atandukanye y'impunzi nuko abakenyezi dusohoka inyuma y'inkambi kuko mu mfungurwa baduha baduha imfungurwa mbisi bigasaba ko tujya guhiga udukwi wo kubitunganya. Hama rero dusohotse inyuma y'inkambi abakenyezi benshi barafatwa ku nguvu, abadafashwe ku nguvu ugasanga bene amashamba bari kubirukako, bariko barabirukako umukenyezi yasohotse inyuma y'inkambi ari bungenze cyangwa yahetse umwana ahariko ariruka kugira ngo ahunge wa mwene ishyamba kugira ngo ntamugirire nabi.
Ingorane ni nyinshi, urashaka kugenda gusenya, ugiye gusenya mu ishyamba bakagufata, hama bagufashe bakakwaka n'inkwi zose ugatanga nyene cyane naho bakagukubita bakakurekura bakaca bigira urumva nta naho ufise witwara kubera uwo muntu aba yiruce yagiye.
Hari nk'uwoca yibaza ati mbega kuki abagabo atari bo bagenda kurondera izo nkwi narijya ari bo bazi kwiruka kurusha abakenyezi nko mu gihe bo biruka ko bano bapfasoni baratubwira igituma kenshi ari bo baja gusenya
abagabo kuba bogenda bakarondera izompe kugenda igituma hanini batagenda ugiye nawe abayihebe ahanini uravye abagabo nibo bapfa cyane abenshi barapfa kurusha abagore kuko uri kuraraba hari nabapfa bari ngaha nyene mu ikambo katawumva ngo imodoka yaje kumutora mu ijoro ubo akagenda nk'amazima yongo akarondegwa kabura urumva rero nk'umugabo abyumvise acavuga ati ngiye inyuma y'ikambi hoho no banishoye amaze kubona hariho abariko baragenda ngaha mu ikambi nyene bakagenda amazima yongo ntibagaruke urumva cyagira ubwoba bwo kusohoka inkambi kwagiye kurondera kwa rukwe agacaguma nubwo bakaguma ngaha mu ikambi urumva wacayishyiramo ati nsohotse inkambi nkajya kurondera urwo rukwihoho urumva noba nigemuye nicyo gituma abagabo benshi bidakunda ko bari buje kurondera izo
aha ni mu nkambi hari abakenyezi benshi usanga ari abapfakazi badafite abagabo abo urumva nibo baca bategereza kwirukira abana kandi hari n'abandi basize abagabo babo hariya mu gihugu bari ngaha bonyine bari kumwe n'abana abo nabo ni ngombwa ko ari bo baca bategereza gukurikirana abana abandi bagabo nabo ngaha mu nkambi benshi barafungwa ugasanga umukenyezi asigaranye abana ntashobora guca abareka niba acagenda kubyakurikiranira ibibazo byabo cyo gusenya inkwi kurondera uko kurya n'ibindi hama abandi nabo bagabo baragenda naho abana bo nyine bahurira ibibazo baremera bakagenda hari n'abandi bagabo babonye ubundi yagize ibibazo yakubiswe cyangwa abandi bayiciwe mu ishyamba aca yanka kubera ubugaba akanka kujya gusenya muri ako kanya umukenyezi ntashobora kureka abana niba aca ahitamwo kugenda akavuga ati ibibana byakira uko nyine
bivanye rero nuko kuntu bafatwa nabi iyo bagerageje kwitwara ngo ntibatunganirizwa nk'uko baba bavyifuza
ntabwo badutunganiriza kuko mu mabi menshi abakenyezi bo mu nkambi dukoregwa tuyakoregwa n'abatanzania kandi abari nyuma y'inkambi niyo twogera ngo turitwaye ku mabi tuba twakorewe ntidushobora kumenya uwadukoreye ayo mabi uwo ari we nicyo gituma bigoye cyane kudutunganiriza twebwe abakenyezi ari mu buhungiro
iyo twitwaye nyene gukora ayo mabi yabonetse barashobora kudutunganiriza aho bageza bene kuko ntibafise ubukomezi buhambaye ariko iyo atabonetse kiragoye gutunganiriza umuntu
Leopold Sharangabo icegera c'urongo y'urunani ruharanira gateka k'impunzi CBDH Vicar nawe nyine aremeza ibyo abo bakenyezi bavuga mbere kubwiwe muri rusangi ubuzima bw'impunzi ntibwifashe neza muri ico gihugu ariko na cyane cyane ku bakenyezi
muri rusangi ubuzima bw'abakenyezi bari mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania ntabwo bwifashe neza co kimwe nyine n'abandi barundi bahungiye muri ico gihugu Jose rero biva ku ngingo z'agasakisa kitari nziza ku ngingo z'agahotoro ubonamwe by'ukuri ko zuzuyemwo ihohoterwa ziba zashizweho n'igihugu cha Tanzania. Rano guha nk'akarorero murazi ko abakenyezi akenshi usanga batungwa n'utuntu badandaza tomati, imboga n'utundi tuntu dushobora gutuma bashobora gusahiriza ibyo kurya bahawe. Rero mu gihugu cha Tanzania mu makambi y'impunzi mu gihugu cha Tanzania aheje amasoko yarahagaritswe nta muntu arekuriwe kudandaza nta muntu arekuriwe gukora ikintu na kimwe kimwinjiriza amahera ibyo urumva ko bica biza gutuma babakenyezi bahora biyungunganya babakenyezi bahora barya ruko bavuye gushaka kudandaza utuntu mu isoko ubuzima buca buhagarara ubuzima buhagaze urumva ko no mu miryango yabo ibintu bica bimera nabi
mu gihe ico kibazo co gufatwa ku nguvu kimaze imyaka igera kuri 5 abenshi baribaza igituma kidatorega umuti Leopold Sharangabo icegera co urongoye urunani ruharanira agateka k'impunzi CBDH Vicar asigura ko ahanini biva ku gihugu ca Tanzania
igituma ico kibazo kimaze imyaka 5 kidatorega umuti ahanini biva ku gihugu ca Tanzania igihugu cha Tanzania gicigeze gishima impunzi z'abarundi nticigeze kizemera ahubwo camye gikora ibishoboka byose kugira ngo impunzi z'abarundi zisubizwe mu Burundi byagiye biraba harabaye inyuruzwa byinshi harabaye bwicanye benshi baratahukanywe ku nguvu n'ubu kandi leta yagumye bigerageza ubwo rero ibyo byose bikaboneka neza ko biva ku gihugu cya Tanzania si uko batagiye barabimenya byinshi byagiye biramenyekana harabafatwa bariko barahohotera abakenyezi hariya bafatwa babafashe ku nguvu n'ibintu byinshi n'ibyinshi byagiye birakogwa ariko mugabo umuntu yapfungwa akamara umwanya urumerumara hari ukudahana rero urumva naho kwagize uruhara runini mu gutuma ivyo bikogwa bibandanye byose rero kandi ukaca wumva ko bifise umuzi hejuru kugihugu ca Tanzania kuko byinshi byagiye biramenyekana byakozwe byagiye biramenyekana ikindi cyagiye cyarituma ni giturire abantu benshi bari kikamukiza cyane cyane nk'abita abanamugambo n'abantu bajejwe gucungera amashamba mu gihugu cya Tanzania donko bajejwe umutekano abo nabo bari kikamukiza cyane bakabafata mbere benshi bakanafata ku ngufu abo bakenyezi abandi bakabarekura ari uko batanze amafaranga ni ukuvuga ibiturire ibyo byose kandi leta ikabimenya ariko ntihagire icyo ikora byose ukabona ko biri mu ntumbero yo kugerageza kwirukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania
Igihugu cha Tanzania cyarasinyiye amasezerano mpuzamakungu y'i Geneve y'umwaka w'1951 akingira impunzi ariko kuva mu mwaka w'2015 impunzi z'abarundi zahungiyeyo mbere n'abajejwe agateka kazi na muntu bagiye bariyamiriza mabi yagiye arakoregwa impunzi z'abarundi ariko Tanzania ikagira sindabibazwa
mbega none ga Olivia uri kuvuga ukongera hari uwo kwibaza ati mu gihe igihugu kiba carasinye amasezerano y'i Geneva kingira impunzi kiba cemeye iki kiba cishinze kimenya andi majambo
ego jezi ico kibazo nibaza ko cokwishura neza umushingwa manza Janvier Bigirimana asanzwe ari umwe mu baharanira agateka kazi na muntu
twihweje ibiri mu masezerano mpuzamakungu muri 1951 akingira uburenganzira bw'impunzi dusanga ariho ibitari bike bitezwa gukogwa n'igihugu kiba cakiriye impunzi hama icambere nuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo guhunga igihugu ciwe mu gihe bigaragaye yuko ashobora kugirirwa nabi muri ico gihugu ciwe kandi akagira n'uburenganzira bwo gusubirayo mu gihe cyose rero umuntu yahunze atarabona yuko yoshobora gusubira mu gihugu yahunze igihugu yase mu indaro igihugu camuhaye ubuhungiro gitezwa kumukingira ku buryo usanga nko mu ngingo ya 33 y'amasezerano y'i Geneve kinazira yuko igihugu cohirahira ngo cirukane ku nguvu impunzi mu gihe na cyane cyane bigaragaye yuko iyo mpunzi ishobora kugirirwa nabi cyane byo guhohoterwa bisigura yuko igihugu cakiri impunzi kitezwa kuzifata neza kitezwa gutuma zibaho mu mwidegemvyo bakagira uburenganzira burekura ikiremwa muntu na cyane cyane bakagira uburenganzira bungana n'abanyagihugu b'ico gihugu nyene kiretse bimwe bimwe na cyane cyane mu bijanye n'uburenganzira bw'ivya politike bisigura yuko ibyo gutoteza impunzi ni kubera ari impunzi gusa n'ibintu biba bikozweho nyanzwe amategeko
ikindi ni uko umushinga manza Jeanze avuga ko HCR ihagurutse bishobora gufasha leta ya Tanzania igafata neza impunzi z'abarundi ziriyo hano aradusigura mu buhe buryo
ikindi naco shyirahamwe mpuzamakungu rya Nations Unies rwo kwingira impunzi HCR naryo rirafise uruhara runini kuko ni urwego rujejwe gukingira uburenganzira bw'impunzi ku isi yose cyacyari mu bihugu byashize umukono ku masezerano ashinga umuryango mpuzamakungu ONU bisigure ko Tanzania rero uwo muryango ubwo rwego rwashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari urwego ishyirahamwe ryategerezwa kugira icyo rikoze mu gukebura leta ya Tanzania kenshi igishamwe muzamakungu ico rikora rirakebura yatanga impanuro byo nta bihano kenshi riba rifise uburenganzira bwo gutanga mugabo amaraporo aba yakozwe n'iyo shamwe muzamakungu nayo arashobora gufasha mu kuremera leta ya Tanzania mu kuyibwira mu kuyitegeka yuko yo kubahiriza uburenganzira bw'impunzi kandi nacyo tutokwibagira nuko ahatabihano ibishoboye gufata nk'ibi bihano bishobora gutangwa n'amasentare turazi yuko ibihugu byinshi usanga kenshi bidakunda kwisura yavyo iboneka nabi mu makungu cyane cyane nk'ibi bihugu vyo muri Afrika usanga biba bikeneye ifashanyo ibihugu vya rutura muri ibishanke biriya kenshi ntibakunda yuko isura yabo iboneka nabi bisigura yuko HCR ihaguruse ikavuga amabaye abari karakogwa na leta ya Tanzania twibaza ko vyo bo kwikubita gashi twibaza yuko ikinacho leta ya Tanzania HCR kuro isanzwe ifise ibiro vyayo n'abakozi bayo muri Tanzania ibi vyuko ivyikora n'ivyivuga usanga harimo ibihushane vyogabanuka kuko mu raporo ya HCR bagiye baravugamwe n'ivyo bintu ko vyabaye vyofasha cyane tugasaba yo kwa HCR yo kwikubita gashi ikazira vuga itagira umunwa amabi leta ya Tanzania ibiko ikorera impunzi
kwibaza kukuntu biheza bikagenda igihugu kitubahirije amasezerano yo gukingira impunzi Maître Janvier Bigirimana araduha umuco
kuri iki rero co mu gihugu ca Tanzania igihugu ca Tanzania haci Mr. Mike kidomwa ko urutoke biramaze kuvugwa no manama mpuza makungu ya Nations Unies aho berekana yo igihugu ca Tanzania kitayo kirakingira impunzi cyane impunzi z'abarundi aha rero iyo bikozwe uko impunzi kabandanya ziburagizwa zikabandanya zikirigwa nabi cyane zisohotse mu makambi bagikorodera ibishobora kubabeshaho Tanzania bikirara hunyanga amategeko mpuzamakungu yateye ku mukono kandi ibyo navyo birashobora guhanwa zaba sentare zo muri Tanzania nyene kubera amasentare yose atezo kubahiriza amategeko cyane kuraba yuko abari mu ntwaro nshingwa bikogwa mu gihugu bataho teye abanyagihugu eshanka abandi bose babaye muri ico gihugu ni kuvuga rero iyo hanyanzwe amategeko uretse ayo masentare y'igihugu ashobora guhana ibiba byakozwe bihonyanga uburenganzira bw'abantu hariho n'amasentare yo mu karere ashobora kwitogwa kugira ngo leta ya Tanzania bayihane shanke bayihanure mu bijanye no kohereza uburenganzira bw'izo mpunzi ariko kandi no kukwego mpuzamakungu Tanzania shaka kwitwarirwa mu kwerekana ayo mabi ibikirakora mu bisanzwe mwe nivyo iyo biri kubirakogwa dusanga kenshi ari bintu ku rwego mpuzamakungu shanke mu nyandiko zishyirwa habona n'igihugu mu manama mpuzamakungu Tanzania kenshi irabihakana ikavuga yuko ibi bintu atavyo koka gukora mugabo kaca usanga ntacu bari korakora fotumi impunzi zikingirwa niho acahaza ibihushane vy'imvugo n'ingiro
Eo Ponsharangabo icegera c'urongoye bananira uharanira agateka k'impunzi CBDH bika aratubwira igituma ibibazo z'impunzi z'imi Tanzania bikigira bitorega umuti avuga ko na makete ugurunda ni rwagiye rwandikira ashya umuntu mbero y'ubutabarizi impunzi asana yabaye impfa gusa
e makete twagiye twayandika atari make twarandikira leta ya Tanzania twarakoze ama declaration atari make hasire nayo nyine karonka makopi kenshi tukayibwira biciye manama yakorwa hagati ya HCR n'abaserukira impunzi byose byaramenyekana ariko cyagiye kuboneka nuko bamwe mu bakozi ba HCR wasanga bashigikiye iryo hohoterwa cyane cyane biciye mu kumena amabanga bagiye barahabwa n'impunzi biciye mu gisata cha protection cha HCR HCR nayo irakwega amaguru kuko usanga kenshi igizwe n'abatanzania akabisho gituma usanga igihohoterwa nabo barishigikiye ariko byagiye bigenda biragabanuka cyane cyane aho baboneye ko bimenyekana ababoneye ko kwa ama declaration ababoneye ko kwandika makete hirya no hino byagiye biraboneka ko byamenyekanye bakagenda barabigabanya buhoro buhoro hano uvuga nk'igihe mu mwaka uheze aho twerekana ingene HCR na leta ya Tanzania bari ko barashaka guhungura abarundi ku nguvu ku mibonano bagiranye hagati ya leta ya Tanzania HCR na leta y'u Burundi twaravyanditse twakora ama declaration ariko cyo gihe HCR mu nyuma nanye nyene iza kuvuga yandika urwandiko isohora declaration aho yavuga ko iyo ataruhara ibifisemwo ko ahubwo ari leta ya Tanzania na leta y'u Burundi HCR yarerekanye neza ko ngo iyo batigira bayibwira yo baci inyuma bagahungura abantu ku nguvu nayo nyine na HCR ico gihe yaremeje neza ko impunzi z'abarundi zihungurwa ku nguvu bikoreshejwe n'igihugu cha Tanzania gifatanije na leta y'u Burundi
Umushingwa manza Janvier Bigirimana nawe asaba abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi no kugwego mpuza makungu gushira inguvu hamwe mu kwitwarira leta ya Tanzania bafatiye ku mabi akoregwa impunzi
aho bigeze leta ya Tanzania hageze nimba hataringiranye yuko ishengezwa imbere y'ubutungane abahanira agateka kazi na muntu ku gwego kw'igihugu mu Burundi cyangwa gwego mpuzamakungu twibaza ko akwiye gushinga inguvu hamwe bakarangira na leta ya Tanzania bifatiye ku byo izirakora bo yitwarira imbere y'amasentare ashoboka kugira ngo yishure ku mabi ikorera impunzi z'abarundi eka tutibagiye ibivi uko mu minsi heze habayeho gutahukana abarundi ku nguvu shanga kubatera ubwoba kubagira nabi muri ibi nabiri twibaza ko leta ya Tanzania ikwiye kubita agashi ubundi ho ntacu buzana kimwe yuko abarundi bayitwarira imbere y'amasentare kandi igihugu cha Tanzania nkuko abatereka bamaze kubivuga si rya mbere shakira impunzi z'abarundi ntibyumvikana ko ingene impunzi z'uno munsi arizo zitotezwa zifatwa nabi kandi hari izindi impunzi zigeze kuba zakigwa neza
Nino kuri ako kamo rero ikiganiro yaga mukenyezi cyo kuri uno wa 16 ruheshi kice kigarukira tubamenyesha ko twagerageje kurondera baramutwashya mu gihugu cha Tanzania kugira twumve ico babivuga ko ariko turabakena mbonereho akajyo kugushimira abaterere muri kintu kiganiro nabo akabara abakenyezi bamwe bamwe bari mu ikambi impunzi y'inyarugusu icegera c'umukuru runani CBDH Vicar ruharanira agateka k'impunzi Leoponshara ngabo hamwe n'umushingwa manza Janvier Bigirimana asanzwe aharanira agateka kazi na muntu
Nanje sino reka gushimira namwe mwese mwari ko muradutega yompi shimire kandi na Innocent kubw'Imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mu gitegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance mukama ngishikirijwe na jewe nyine Olivia Gakima umumenyesha makuru wa Television Renaissance ifadikanije na Josine Kadze umumenyesha makuru wa Radio Inzamba na ubuta
Cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance